abo banywanyi ba FNL ishami rya Gatogwasa bari bafashwe ari ku munsi wa gatandatu igenekerezo rya 12 uku kwezi turimo uko bahagaritswe ari 16 bose bari indongozi harimo nkuru nkaremisi ndayigaya arongoye uwo mugambwe FNL ishami rya Gwasa mu karere ka Bweri Buyogoma kagizwe n'intara za Kirundo Muyinga na Cankuzo hamwe na Oscar Nizigimana arongoye uwo mugambwe nyene mu ntara ya Kirundo baraye bafashwe urongoye igipolisi mu ntara ya Kirundo yari yabwijwe ya Amerika ko bari bahagaritswe kubera amakuru bari baronse yuko bariko bagira inama iciye kubiri n'amategeko. Komiseri arongoye igipolisi mu ntara ya Kirundo akaba yari yavuze ko bari batewe amakenga nuko abantu nkabo bahuriye mu muhana umwe baturuka mu mihingo inyuranye bikaba byari ngombwa ko bahagarikwa kugira ngo bakogwe ko amatohoza. Inyuma y'ukurekugwa ku mugoroba wa gatanu Remisi Ndayigaya asirukira umugambwe FNL ishami rya Gwasa agato mu karere ka Bweri Buyogoma avuga ko atari yiteze na gato ko uwo munsi bashobora guhagarikwa bagafungwa.
Twari duciye ibusoni ariko turiko twerekeza Bwambarangwe kuramutsa umuryango w'uduserukira Bwambarangwe amaze iminsi afungiwe ingozi. Hanyuma rero tugeze ibusoni turamenya neza ko uduserukira ibusoni yari hari tudushima guhagarara kugira tumuramutse. Nawe niho yashima ko iyo twakira atukuriye agafanta turiko turafata ako gafanta tutatubona mugura abantu baraje baraduhagarika batwangiriza ko tuba turiko turagira inama. Twe twibaza ko kumbura ibyo bari n'ibisanzwe bagomba kumenya abo turi ariko ntitwari tuzi ko ari intumbero nyine yo kuduhagarika. Niho rero mu nyuma babaza bamwe haragira n'igihe barahagarika kubaza baradufunga indwi zishika zibiri.
Remisi Ndayigaya avuga ko uruhande rumwe banezerejwe n'ifungurwa ryabo ku rundi naho bakabandanya kubabazwa n'ukugene bahagaritswe bagafungwa.
Rimwe navuga ntibyatunezereje kuko bahave babona ukuriho kuri ariko byaranatubabaje kuba barinze kutugumya igihe kirekire nk'icyo mbere kitemewe n'amategeko y'amatohoza akaturekura atakindi kintu banize kutwagiriza bisigura ko aho byabereye aho ibusoni byoba binabera n'ahandi ku byiza rero ku bw'ubutungane iyo ngendo ko yihagarika.
Umushyikirizamanza mukuru arongoye parke ya Kirundo Gerard Niyokindi avuga ko abarekuwe atacyo basabwa n'ubutungane mu mwidegemvyo ntangere wabo mu gihe abahora bafunzwe bavuga ko ifungwa ryabo ritakurikije amategeko. Umushyikirizamanza mukuru wa parke ya Kirundo avuga ko amategeko yakurikijwe kuko inyamiramabi ifise indwi imwe yo gutohoza kucaha umuntu aba yagirizwa ariko mu gihe haba hakiri ibyo ikeneye mu matohoza umushikirizamanza avuga ko ashobora guha uruhusha iyo nyamiramabi ikabandanya amatohoza mu kiringo cy'indi ndwi yose. Gerard Niyokindi arongoye paraki ya Kirundo avuga ko ari byo byakurikijwe kuko inyamiramabi mu gipolisi muri komine ya Busoni yongejwe indwi yose yo kubandanya amatohoza. Uwo mushikirizamanza mukuru wa paraki ya Kirundo amenyesha ko mu gihe izo ndongozi za FNL ishami rya Gwasa zaraye zirekuwe zobona ko zarenganijwe zoheza zikitura ubutungane kuko buhari mu ntumbero yo kurenganura uwo wese arenganijwe. Mu Kirundo, Jean Bosco Ndarurinze, Ijwi rya Amerika.